Henshi ku matasiyo atandukanye mu gisagara cha Bujumbura na gitoro cyo mu bwoko bwa essence kiharangwa aho twakiye bavuga ko nico bari bafise caheze mu gitondo bakaba bari ko batanga amazutu gusa nko mu manuko bw'igisagara cha Bujumbura muri commune Muha station imwe gusa niyo yariko iragitanga abari batonze bemeza ko ikibazo cha essence kitoroshe ntibari bizeye nuko bahava bakironka
be twaje kurondera ka essence tuva muri commune Nyabirawa bivuga twaciye ku musaga ari anyeza kinindo ku yandi masasho nari kuri moga station twabuze mugo twashimye gushikanga hanyugira twa ko twaronka ka essence gira twa ko twakuyunga ngwa
ngiye ku musaga nsanga kirakamye cyandamanuka kuri station ameho nta gihari cyandaza kuri station ngaha ariho twatonze urabona ko bari ko bavuga ngo adu hari igitu kamera ko twagara Carlos
ibintu bya essence je muna cyaba ndas kuko ahantu hose umuntu akiye nta gitoro umuntu ashobora kuhasanga nabwubwiye sanga hari imiduga myinshi yanduga zotunduka zocu yankaje n'umutagisi imenu biragora na gose pre nk'ubu generali no ko cende umuntu warugu ingozi kandi ho nta n'igitoro kigera kinaha ba prima ho
tawana tata ku mastasio dukatona tukabura ibitoro katwa ntirindire tukarinda tuhava rutaro sigito kunga wabona tuhatonze hege turonga nige rutaronga tukata
bo generali mvuye mu ruziba bambuye ko ngaha kihari ariko nashitse ngaha bakebuga kandi gisanzwe kihari
abo bunguruza abantu bavuga ko kuva kuwa kane ariwe essence yatanguye kubura mu gisagara cha Bujumbura bemeza kuruhombo ari runini
agahombo yewe nubona agahombo yene none rega twe tugigitoro nyene numba gitoro kitabonetse urumba tujya nawe urabyumva niko bimeze kabisa nk'ubu urabona ya masaha geze tararonka ubona tuza gukora cyane
uruhombo ni runini kutusanga twigwa tudakoze dutondera ibitoro ugasanga utonze nk'amasaha 3 bakacabuga ushikiyewe cyangwa utarashikigwa bose nawe akaca gusaba verisema kandi atawigeze uronka umaze umwanya muremure utonze ku masaza
ikibazo kigaruka ku ngaruka mbi z'umuryango twarutunze gatuma utabandanya neza
basaba ababijejwe gukora uko bashoboye kugira ico gitoro kiboneke ngo naho nimba bashaka kukiduza igiciro ngo bobikora ariko igitoro kikaboneka
nibaza yuko bari kuntwara babibona babona situation nyene meze bora abanyene bakabikemura nyene tukaza turaronka kabisa
twe dusaba ko botubwira nimba bakeneye kuduza igiciro baduze mugabo bareke kuduhangayisha niba kihari bakiduhe kitari naho batubwiza ukura ati ingorane ihagaze ngaha kubijyanye n'igitoro
leta yoraba uko nibigenza tukaronka ibitoro nka twe kabashoferi umva tutarose ibitoro twesha bigorana twesha tuja mu baraba
barakwe kuraba kabisa igitoro cyobone tukasira tukanyesha ko byamye n'umuntu acyabica bigenda neza
mu bushikiranganje bw'amasoko ntanga nguvu bemeza ko ico kibazo bakizi Daniel Mitabakana umuyobozi ajeje by'igitoro muri ubwo bushikiranganje yatumenyesheje ko ari akagorane gato kabereye mu gihugu cya Tanzania amakamyo agipakirira uyu muyobozi yizeza abakoresha ico gitoro ko vuba kigiye kuboneka n'adatomora umunsi ikibazo cy'ibura ry'ibitoro cyaribonekeje kenshi mu mwaka uheze wa 2017 gushika naho ubushikiranganji bw'amasoko ntanga nguvu bufata ingingo kugira gike kibonetse gisabikanywe ingingo ubwo bushikiranganji bwavuye bukuraho ngo kuko ico kibazo catorewe inyishu I Bujumbura Raymond Imana ijwi rya Amerika.